Akiwacu akiwacu ni urukurikirane rw'udukino tuvuga kubiriho kwigisha dukebura tugahanura.
Yo ndahumiwe nishinze kudandaza none saha yo gufata umuti
ya ndenganye.
Begareya
sa
ivyo nibiki
ita
zana turabo umuturi kurafata
Urabiki akira wakire nyabuna ifite imiti byihotse
urahumba ndawubonye hewe wose umuti wa korona uri kurafata kabundi bwose barayigutoye ucubandanyuza mu isoko
vuga buhoro shaso
ndagusabye ntumuhegere none wewe ubona nari kuguma muhira abana bakagike.
Yo reya urazi kuri umwicanyi ubu rero uri kurayikwiragiza abantu bose
nawe so vuga buhoro supe nukuri nagusabye kigongo.
Ese bintu numvise nibikiga mwabako wewe simeje ugushorera ivyamwe ubunyene.
Yego
ivyo bintu vya korona numvise navyo muvuga nibiki?
Uyu mugore ntakomeye neza mu mutwe
yamaye inka
ariko arafata imiti ya korona. None ndabira aho kuguma mu nzu yabandanije yinzira mu isoko.
Ewe ibyo bintu birashoboka
kuko Jesse natawe
korona nyine
wewe ibyo bavuga ntabyo wumva. Nuzi kuteza kuguma mu nzu makukize
be muburatsa abantu bamaze gukucira uruhande muri isoko uko bangana hanyuma tugatangara ingene kirarandagata.
Umugore akwiga ihano kuko ntataniye
mwicara
ibyo nyurakorako ugahereza abantu iryo sibaraga
none ntibabijya babironda
yabaye iyareya hora ubunyene duhumure washyize mu muhira uzosubira kugaburira isoko ariko yerekanye impapuro rwemeza yuko wakize.
Eka ahubwo yarakwiye igihano urabona nukuri abantu bose bazi ko banduye uwo mugira wa coronavirus barakwiye kuguma mu mazu kugira bareke kwanduza abantu ahanubona ko twese ngo uyo bayakwanduye
n'abategetsi nyene barakwiye gufata izindi ngingo zotubikiza kitabanya kirandagata ku buhinzi bona kiriko
akiwacu.